muteza matwi radijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Amakuru intatemwa rwa gasore yari yahaye Burundi no kuvuga intego y'igihugu yarahindutse.
Yakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo, intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza, intumbero y'ubutungane. Nibuke kandi ko mu migenzo y'Abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa.
Uyu ni Jean-Claude Karerwandenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasobanuraga rero impamvu intego y'igihugu yahindutse.
Kuganje sina byakiye neza ko kwa gasore tumuze nk'incungu yo kwikukira. Maze guhindura ubumwiko bw'amajambere ukashyira Imana, hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami. Iyi sikuru yonyine iri kwije, maze kubona ibyandiko banditse kuri icibutso.
Uyu ni umwe mu banyagihugu batishimiye ko intego y'u Burundi yahindutse. Ni mu kanya rero mu makuru turavuga no ku mishyikirano y'abanyapolitiki y'i Arusha. Turajya no mu Rwanda kureba uko batangiye ubushakashatsi kuri hepatite B na hepatite C. Mu kanya gato gashize, Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, amaze gutangariza Ijwi rya Amerika ko nta ntumwa Leta y'u Burundi izohereza mu mishyikirano y'abanyapolitiki b'Abarundi izatangira ejo i Arusha muri Tanzania. Yasobanuye ko Leta y'u Burundi yandikiye ibaruwa umuhuza imusaba kwigizayo iyi mishyikirano kugera ukwezi kwa cumi gushize byibura, kubera ko muri iyi minsi u Burundi bugandariye umuganwa Ludoviko Rwagasore wishwe ku itariki ya 13 y'ukwa 10 mu 1961 na President Melchior Ndadaye wishwe ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu 1993. Hagati aho intatemwa ya Rwagasore warondeye intahe y'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi yarahindutse, yahoze ari ubumwe, ibikorwa, amajyambere, none ubu n'Imana, umwami, u Burundi. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro.
Kuva ku ntwaro ya Repubulika mu gihugu cy'u Burundi, ni ukuvuga mu mwaka w'1966, intatemwa y'umuganwa Ludoviko Rwagasore yarondeye intahe y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe, ibikorwa, amajambere, amajambo n'ubu ariyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo kivugo cy'igihugu. Muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka ikandagurwa ry'incungu z'u Burundi, Leta yafashe ingingo yo guhindura ibyo byandiko isubizaho ibya kera. Jean-Claude Karerwandenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari ukubahiriza imigenzo y'Abarundi.
Nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu. Mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo, intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza, intumbero y'ubutungane. Nibuke kandi ko mu migenzo y'Abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa, mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaja kurisha mu mva, abungere ntibabigarura bararindira. Icyo kivugo rero casubijweho, nicyo cyahora igihe umuganwa yashingurwa, cyari Imana, umwami, u Burundi. Abari bagihinduye ku ntwaro za Repubulika bari bakoze ibidakorwa. Ivyo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'Abarundi benshi kubisubiza mu buryo, kandi n'ingingo izoshimwa n'Abarundi benshi cyane.
Bamwe mu banyagihugu begerewe n'Ijwi rya Amerika kugira bagire icyo bashikirije ntibashimye kugira icyo bavuze, abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ibyandiko. Abandi bashoboye kugira icyo bashikirije kuri iryo hindurwa bafise amakenga ko hoba hari ikinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko, bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami.
Kuganje sina vyakiye neza ko kwa gasore tumuze nk'incungu yo kwikukira. Maze guhindura ubumwiko bw'amajambere ukashyira Imana, hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami. Iyi sikuru yonyine iri kwije, maze kubona ivyandiko banditse kuri icibutso.
Kiringo c'intwaro ya cami, icivugo yari Imana umwami u Burundi. Ubu rero turi mu kiringo ca Repubulika. Jewe ku bwanje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza u Burundi mu ntwaro ya cami, kuko icivugo co muri ico gihe nico bagarukanye.
Twebwe nuko ari kubona vyandiko vyarahindutse vyaratutangaje, kuko ntavyo twari twiteze, kandi nta nivyo twari uherutse kumva. Babihinduye nibo bamenye intumbero yabo. Nibaza yuko kijya gihe umuganwa Ludoviko Rwagasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cami no musi rero kubona bigarutse atamwamaki hari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashimi iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Aberi Gashasi arongoye iprona umugambwe wa Gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko Burundi
Novuga yuko ni icivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasiganeje nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe ne bwacu n'ubwatwese ariko twe dushimpo intware ihari no munsi yumvira ico kintu bikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashigikiye ko abadasigana bagendanye na Gasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongoye umugambwe no munsi twobibona
Yomerozo Vio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo ashima nawe ivyakoze kuri ico cibuso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda ko intwaro ya cami garuka kuko vyose ubu bica mu matora
oye nta byo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo yoshobora kugaruka nta byo kuvuga ngo gore ko bagarukana intwaro y'umwami ahubwo basubije icivugo iprone yahorana ke n'ubumwe bw'abarundi hari ico bitandi n'intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose kwaje bavuga batumwa amagirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo niyo ntwaro yahuza abarundi bose
muganwa Rudoviko kwa Gasore yagandaguye mu mwaka w'1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intaye y'ukwikukira ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwandwe ukwezi kwa gatandatu 2018 mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Amashyirahamwe yishinze kurwanya ubwicanyi bw'agahomera munwa n'ayandi mabi akorerwa ikiremwa muntu Karavi mu magambo ahinnye y'Igifaransa avuga ko kugira urunani hagati y'abahutu n'abatutsi babuza babo byatuma Burundi buva mu ndyane koko Fidel D'Antoine Nsabimana araduye inkuru irambuye
Ubwo runani Karavi rugizwe n'amashyirahamwe indwi AMPC gira ubuntu ARM Buta ARG Bugendana ARG Amira Avod ADS Inkingi na ase jenoside cirimoso amwe muri aya mashirahamwe aharanira ubutungane ku bahutu bishwe ikivunga ayandi agaharanira ubutungane ku batutsi bishwe ikivunga Terasi Mushano icegera cy'urongoye Karavi atangura tubwira uko icyumviro co kuja hamwe cavutse
mu ntango amashirahamwe yose urimwe rirukwaryo gibaza ngo niryo ryababaye jyonyene ariko uko iminsi yagiye iragenda barabonye yuko intundi ishikira bamwe ishikira nabandi iciza cavyo murabona ase genocide yarimwo abahutu n'abatutsi gabo benshi barabatutsi abode harimwo abahutu benshi umwe n'abatutsi bake bapfakazi b'abatutsi kazi wasanga barimo hanyuma turiyumvira tuti abanyepolitike bifitiye ibyabo abanyepolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitebye ntacyo byo batwara ukuri dukeneye abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo inyene byagenze hanyuma batunganirize abacitse ku icumu batunganirize impfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
kubijanye n'amaraporo ya ONU abategetsi b'u Burundi baguma biyamiriza Terasi Mushano agira ati
ku Burundi buri gihugu kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU twe twibaza yuko ONU ata guhengamira hamwe canka handi yogira ugombye kuburana urubanza mugabukanka ibyabonuka nka nabashinga nta ntushaka ko urubanza rucika ntushaka ko ukuri kumenyekana ivyo bituma aba baca binuba icyo gihugu ku neza rero ya leta yo kwemera abo bantu bakaza bakayifasha bakavuga ati ibi bintu bimeze gucya bagakorana kuko mu byo azotohoza na leta barayibatsa hanyuma nababuza babo bakababatsa
Kubona naho leta yarafashe ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakunguma na vyaha Terence Mushano yagitsa bivuga ko
burira ntibutera kumpeshe kujya bafashe ingingo yo kuvamwo barashobora gufata ingingo yo gusubiramwo none ubu bavuyemo ntibabona neza ko abantu baguma babitohoze hamwe bo babaronka ibitarivyo ntibabareke baze ngaha mu Burundi babereke ukuri iyo amarasa sesetse yikivunga sentare mpuza makungu ni kumigwa uyikumiriye birateba urubanza rukazojya habona ukuri kukazojya habona bitebe bitebu
ibijanye n'icibutso co kunyambeho c'abahutu bishwe 72 Terence Mushano aravuga ubudasa bw'ivyibutso vyubakwa kino gihe n'ivyubatswe imbere y'amasezerano yarusha
ubudasa buriho murabona kirya cibutso c'inyambeho bagiye kucubaka imbere yuko igikorwa cy'umugwi severe kirangira cyo kwibubu ni cya kera c'imbere y'amasezerano y'Arusha hariho ingingo zafatiwe y'Arusha gushyiraho umugwi wa severe gushyiraho sentare mpuzamakungu y'u Burundi hanyuma byose leta y'u Burundi ire yo icahitamo gutanguza igikorwa cya severe umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi muri uwo mugwi rero nibo bategerezwa gutanga raporo ivyerekeye ivyibutso bakabivuga
icyo cibutso cyo kunyambeho cyateye impari nyinshi hacindwe zibiri kibomowe ku itegeko ry'abajeje intwaro mu ntara ya Gitega mu gihe cyari kimaze indwi zibiri gusa cubatswe Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda aho ku nshuro ya mbere hatangiye ubushakashatsi ku ndwara z'umwijima hepatite B na hepatite C ndetse no kureba uko sida ihagaze muri iki gihe. Ku birebana na sida ubushakashatsi bwaherukaga nubwo mu 2015 bwari bwagaragaje ko ubwandu bwa sida bw'agakoko gatera sida bwari bugeze kuri 3% mu gihugu. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi.
Abantu benshi bari bamenyereye kumva ubushakashatsi bigorwa kuri virusi itera sida ndetse hagasohorwa imibare igaragaza uko iyo ndwara ihagaze mu Banyarwanda. Minisiteri y'ubuzima iri mu gikorwa cyo kongera gukora ubundi bushakashatsi ku ndwara ya sida. Kuri ubu hongereweho no kureba uko indwara ya hepatite B na C bihagaze mu Banyarwanda. Dr. Sabin Nsanzimana umuhuzabikorwa wa programu y'igihugu yo kurwanya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura umwihariko uri kuri ubu bushakashatsi bushya.
Tuzongeramo no gupima indwara z'umwijima. Nibwo bwa mbere tuzaba dufite igipimo giturutse mu ngo zose zasuzumwa zitabira ubushakashatsi. Tukaba noneho twamenya ingano ya hepatite B na hepatite C mu Banyarwanda. Kuri VIH naho hari ibyo tutapimaga mbere, tuzapima ubu ngubu, harimo gupima ingano ya virusi iri mu maraso y'abantu tuzasanga bari positive. Ibyo twita viral load cyangwa charge virale. Ubu ngubu buzaba ari ubwa mbere tubikoze, bitwereka iyo ngano ya za virusi noneho ziri gutembera mu baturage muri rusange, kuko iyo tubashije kuzigabanya ubwo tuba tugabanyije no kwandura kuva ku muntu umwe ujya ku wundi.
Ubushakashatsi buzakorerwa mu ngo 10,000 mu gihugu hose, bukorerwa ku baturage barenga 30,000, buzakorerwa muri buri mudugudu w'igihugu ahapimwa mu ngo zizaba zatoranijwe, kandi abantu bose bagize urugo bazajya bapimwa. Dr. Nsanzimana avuga ko uzajya upimwa ari uko azaba yabanje kubyemera.
Uzajya upimwa azajya ahita ahabwa igisubizo aho ngaho mu rugo iwe. Iyo twatoranyije urugo, muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi, duhera ku myaka 10 byibuze, niyo mikeya, imyinshi ikaba 64. Abari hagati aho ngaho mu rugo rwatoranijwe barapimwa muri urwo rugo, bakabazwa n'ibibazo. Iyo babyemeye ko arabanza agasinya urupapuro rwemera ko agiye yitabira ubushakashatsi.
Abajyanama b'ubuzima nibo bagira uruhare mu gukangurira abaturage ibikorwa byo kwitabira ubushakashatsi. Mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, umujyanama w'ubuzima Mukamanza Angelique yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abaturage baje ari benshi kwitabira ubushakashatsi kubera indwara ya hepatite bazaba bagiye gupimwa bwa mbere kandi bapimirwa ubuntu.
Abaturage barabyishimiye kuko imiti ya hepatite yarahendaga cyane, umuturage akumva atazabasha kuyigurira. Abantu rero batubwiye yuko bazajya bahita bayiha umuturage. Ubu ngubu akarusho karimo cyane cyane harimo abakecuru n'abasaza, cyangwa cyane abantu b'abagabo n'abagore batarasaza cyane, bageraga ikibazo cyo kuza aho twipimishirizaga kuko yabaga ari nko mu kavuyo k'abantu benshi. Ariko ubu abaturage impamvu babyishimiye cyane nuko bazajya baza bakagusanga mu rugo rwawe, kandi uhabwa igisubizo mu rugo rwawe mu ibanga. Kandi cyiza twabashije kubonamo ni uko baza bagapima urugo rwose, ubundi gupima virusi ya sida byasabaga umuntu ku bushake bwe. Ugasanga haje babiri mu rugo, ugasanga haje umwe mu rugo, ariko ubu twasanze ari byiza kuko bazajya bapima umuntu wese waharaye muri urwo rugo.
Ntabwo twabashije kugera mu ngo zatoranijwe gukorerwamo ubu bushakashatsi, kuko ababishinzwe badutangarije ko uwemerewe kwinjira mu muryango ari ushinzwe gufata amaraso no kuyapima ari we wenyine uba uri kumwe n'umuryango mu gihe bagiye kubapima. Uyu ni nawe uha umuturage igisubizo cye, bigakorwa mu ibanga rikomeye. Aba bashinzwe ubushakashatsi batubwiye ko nta muntu n'umwe wemerewe kugera aho umuryango upimirwa mu rwego rwo kubarindira umutekano w'amakuru yabo. Ubushakashatsi burakorwa na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'ikigo cya Amerika cyo gucunga ibiza hamwe n'umushinga ICAP. Buzamara amezi atandatu. Gitezwe ko ubushakashatsi buzerekana ikigereranyo cy'umubare w'abantu bafite virusi itera sida ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, ndetse n'abafite virusi y'igikatu mu basanganywe icyo cyorezo. Ubu bushakashatsi buzamurikwa mu mwaka w'ibihumbi 2020, bukaba buje bukurikira ubwaherukaga bwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, bwagaragaza ko ubwandu bwa sida mu Rwanda buri kuri 3%. Ubugiye gukorwa bwitezweho kugaragaza niba hari impinduka zabayeho muri iki gihe cyose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Iburasirazuba.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murabizi ibiganiro cyangwa se imishyikirano y'abanyapolitiki b'Abarundi iteganijwe gutangira ejo kwa gatatu Arusha muri Tanzania, ariko nk'uko twatangiye tubivuga leta yo ntabwo izohereza intumwa. Abanyapolitiki rero ntabwo bumva kimwe iyi mishyikirano. Mu kiganiro muri Isanga cyo mu mwanya ushize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari kumwe n'abatumirwa babiri, Guillaume Rozovio, umukuru w'inama y'igihugu ijejwe ubumwe n'ukurekuranira hagati y'Abarundi, akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo, na Jean de Dieu Mutabazi, arongoye umugambwe Radebu Rassemblement des Démocrates, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana inimizi ihonyabwoko, ibyaha biturutse ku ntambara n'ibindi byaha bisinzikaza agateka kazi na muntu. Guillaume Rozovio aratangira avuga uko abona abitabye iyi mishyikirano ya Arusha no kubatayigiyemo.
Igituma ariho abagiye ibyo birumvikana kuko bagiye batumiwe, n'abasigaye no mu Burundi batagiye, nabo nyine bari baratumiwe mugabo batora kutagenda. Icyo ndakikunda byumvira ko ni iki, ni uko imishyikirano kuganira biba hagati y'imigwi ibiri. Imigwi ibiri ikicaramo ikarabana mu maso, umugwi wa mbere ukavuga uti wewe wa mugwi naba wewe nifuza ko umfasha ibi, ibyo mbona ukwiye kudakora ni ibi, ibyo nifuza yuko tukumvikana ko ni ibi. Uwundi mugwi nawo ukavuga gutyo nyine ugatanga ibyiyumviro byawo barabana. Hagati yabo rero naho hari bajya bita abantu bababuza, baba ba facilitato, aba ba perezida Mukapa na perezida Museveni. None rero uko jyewe nabyumvise kandi uko ndabizi, nuko leta y'u Burundi, urazi ko leta y'u Burundi hari leta yavuye mu matora yatowe, niyo igenewe amabanga yo kurongora igihugu no kwakira ibyifuzo n'imigambi y'Abarundi bose. Leta rero yatowe yatoye yuko itogenda mu mishyikirano, iyo mishyikirano ivuga muri uko kwezi kwa cumi, kuko baravuga yuko ngo ari ukwezi kukunamira abo twabuze bifuza guteza imbere igihugu, umwemerezo wa Gasore. Hanyuma perezida wa mbere yatowe n'Abarundi bose, Melchior Ndadaye, bose bapfuye mu kwezi kw'icumi. Batubwira rero bati leta y'u Burundi irifuza yuko uko kwezi kuba kunamira abo bahise. Ibyo rero twebwe twirizwa kubyubahira.
Ariko hari abantu bashaka kuvuga ko ari ugushaka guke,
ibyo ntawe ushobora kubivuga ubu nyine. Ahubwo umuntu yavuga ati reka uku kwezi, iyo Mukapa yabikora neza, njyewe uko ndabyibaza yarindira uku kwezi kwa cumi kugahera agasubira agatumira abandi. Icyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu batagiye bavuga bati none abo bagiye gushikirana n'abandi, kureta tariri kandi ndo wifuza babiza kwishikiriza leta none rero hariho nabandi bati bavuga kureta itagiye twebwe nticyo tugenda gukora hariya kuko nibyo tuvugana nabo leta itahari bakabishikiriza umuhuza Mukapa ntabishobora kunca kuko babwirizwa kubivugana na leta mu mishyikirano iheruka yo iminsi urabonye yuko leta yaragiye ariko abatavuga rumwe na leta batoye kutegera leta ngo bavugane baca bikumira bajukwabo abari kumwe na leta bajukwabo ntibigeze bahwana
yego reka nico kibazo tukibaze umushyana Jean de Dieu Mutabazi amatwa dusumira yarabashobutumire ariko nawe nyine yafashe inkingo yo kutagenda ivyo ntibishobora kubangamira uwo mugambi w'amahoro muri ivyo biganiro cyane cyane byavuga ko ari byanyuma mushya ntaye Jean de Dieu
Frederic uribuka neza yuko byari ibiganiro bigira ubwa gatano dushaka kugira uyu imbere yuko tujya mu matora yo mu 2020 mugabo imbere yaho twari twaragize ibiganiro inshuro zine muri ibyo biganiro twagize inshuro zine hari ibintu byagiye biravamo ibyo rero mu byagiye biravamo rero biri mu rupapuro rw'inzira twasinye mu ntara ya Kayanza aha i Burundi leta yaserukiwe n'umugambi uri ku butegetsi waserukiwe n'iyindi migambwe itari mu nama nshingamateka cyangwa muri leta turasinya kuri urwo rupapuro rw'inzira mugabo hariho abatarusinye muri abo rero batarusinye hariho abo rero bitavye umuhuza Mukapa hama rero hakaba hariho ikintu gihaze kubona rero leta atariyo iri ubugingo rero leta atariyo iri tuzi neza ko ariyo izotunganya amatora kubera murazi neza ko leta idahiganwa bica bitera ingorane arico gituma twebwe twarasinye turi migambwe 11 hamwe nyene n'abandi dusangiye ivyimbiro turavuga tuti twe turifuza kuzokwitaba ibyo biganiro bigira ubwa gatanu mugabo ntituje inyuma niturenga karimbi ku rupapuro rw'inzira ubu rero aho tugeze uyu munsi icyatumye tudashobora kwitaba nuko tutaramenya neza yuko leta ariho izoba iri kubera turashaka kugenda turi kubona umuhuza tukavugana mugabo icyo dushitse ko tugasanga leta ntacyo gikoda aricyo gituma rero nimba twifuza ko tugira ibiganiro bishitse ku kintu kizodufasha gutegura amatora meza adakumira akurikiza amategeko n'ibindi ziza nuko leta ariho yobiri
mushya na Jean de Dieu Mutabazi mwasivye muzi ko leta itagenda canke mwasivye ko mwibaza ko yo bitagenda ayo makuru mwarimo yafise
oya twarabagiye hariya turabaza ati none leta yitabye amakuru yo yadushikiriye nuko gushika uyu munsi leta hari ico yari ikeneye kuvugana numuhuza Mukapa kugira ngo bumvikane ingene bofashanya gushika umunsi rero ntacyo barashikako ntibaravugana tukabona yuko rero tugiye hariya atakintu twokurayo twahisemo rero kuba turatenyenya kubera birakenewe neza yuko leta numuhuza baba bari ku murongo umwe kugira ngo tushobore kuronka urupapuro rw'inzira gwa nuzeye twemeraniye twese
nkuko mwabivuze iyo mishikano ibucitangura mishikano ira gatanu muri iyo mishikano yose yabaye eka nta kintu kiboneka cigeze kivamwo abarundi boba boshora kuronka ubundi buryo bwo kumvikana hagati yabo hariho irindi nzira yoboneka kugira ngo urundi buve mu ngorane cyane cyane zadutse kuva mu 2015
oya erega ku bwanje nakubwiye ko hariho byinshi byagiye birava mu biganiro twagize imfuro zine mugabo hariho abantu batashizwe bagumanya kangonongono ako kangonongono rero nimba barakagumanye kagatuma bataza gusinya mu rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza ntibishobora kutubuza kuba turatunganyije amatora yo mu 2020 urazi neza yuko Frederic naho uri hiyo muri Amerika biragoye kugira ngo abanyamerika bose bumvikane ku kintu aricyo gituma bama bitura amatora no mu bindi bihugu atari muri Amerika, atari muri Amerika gusa birumvikana yuko abene igihugu cyana kugira badashobora guhurira ku kintu kimwe, mugabo iyo ikintu cyatowe n'abantu benshi nico kijya mu ngiro. Ni naco bituma rero ako kagonongono rero kataratuma abitavye batubwiye uko hariho nk'abantu bo mu mizero bitavye, batubwiye ko hari abantu bo muri Frode bubitavye, mugabo imigambo yaba abacumi n'itanu itari muri leta, itari mu n'amashingamateka, ikaba ikiri nga birumvikana neza yuko abenshi benshi gose bari ngaha mu gihugu. Tukaba dusabye rero yuko ahubwo umuhuza kugira ngo ibi biganiro bya gatanu bigende neza, yuko yokwegera leta y'u Burundi bakagira icyo bapfunda, icyo bakagira intumbero imwe, hama tukaheza tukicara tukagira tugasinya amantuzeye, tugasinya urupapuro rw'inzira twumvikanye ko twese ijana ku ijana. Aho rero Imana bibicanye rwose ni nabyo twifuza.
Mushigana he Guillaume Zovie mukani gatoye cyane rwose, barundi baramaze kuja mu mishikirano akatari gake eka bararonse yabahuza, ariko kenshi na kenshi imirwi yose itandukanye, ivyimvuye vya politike bitandukanye, usanga kenshi na kenshi bashira makosa kumuhuza ikintu co tuma barundi baje hamwe muri iki gihe bagapfundika amasezerano eka ntabanduka y'amahoro azorama azomara igihe kirekire. Nibi
tuma barundi bumvikana ica mbere nuko bonyine abo bapolitisiye bonyine bo kwikubita agace bagashira imbere ineza y'igihugu, hagushira imbere ineza inyungu y'umwumwe.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika, turi kumwe na Vincent. Vincent mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, ndabumva.
Muri hega Vincent?
Ndi Bujumbura.
Izina ry'ikirundi?
Habonimana.
Habonimana, duga ku ijambo ikibazo cy'imvuriro.
Ikintu kintangaje cyane natangaje kuva kera numva imigambi ishyira yuko ngo wamwereka ngo itagiye ngo nanyine ntizogenda. Ndashaka kubaza iyo migambo nyene iraba iby'umuntu ingingo imwe yafashe ubwo yabaca yigendera, wumva bamwe barababita sinzi ko ariko barabaciwe rusa yo batusaza ati nibaba biva kurya mugambwe, ubwo abantu babihenze rwose yemeze ko umugambwe nyamugambwe ari umugambwe ari gufata ingingo ushaburaza ati leta yo ibyifashamo gusa niho nibaza ko ariko babihaye iteka rero. Hanyuma naho icyo nge ivuga ko nkatanu nkakayira abanyepolitiki bose, abanyepolitiki benshi mu Burundi tubona ko ari badufatiye amaboko imugongo, ni kubera iki? Ni gute leta yobigo yindi bona hari ingorane gute igomba ko nayo izi ko abo banyepolitiki banditse tuvuga rero mahito bayagirira yoba nayo itakora neza, hanyuma kigomba kwishyira hejuru ngira ngo bimeme hejuru y'umuhuza kugira ngo ari igomba gutanganurwa ntintumbe biganje byogenderaho. Nibaza nimba leta itahura amasasi cyari cumi ibyanjye cyari ikwiye kwifatanurwa nk'umukinnyi ukwiye kwifata kumuhagarikije mu bandi.
Murakoze Habonimana Vincent, reka ikibazo cya mbere cyawe tugihe umushikantahe Jean de Dieu Mutabazi.
Uwo Vincent ahejeje kuvuga hariho bimwe bimwe ndamutegera ku mugabo, ntiyibagire yuko leta ifise ijambo rihanitse mu biganiro, kubera leta burya niza gushira mu ngiro ibyo twashyitseko. Leta rero ni nk'umuhagarikizi, icyo kintu agitegere, twebwe turi abakinnyi. Mu gihe rero twebwe dushaka gukina atamuhagarikije ariho, yumva byoshoboka tugenda twikinira atamuhagarikije, none ninaza gusifura. Ni nacyo gituma rero abo rero bagiye nibumve neza yuko hariho umuntu akomeye afite ijambo rihanitse mu gutunganya amatora yitwa leta, kandi gusaba yuko leta yovugana n'umuhuza kugira ngo bagire intumbero imwe ni ikintu gihambaye cyane kica gituma n'ibi biganiro ku rupapuro rw'inzira byoroha.
Mushantagiyome Ruzovie namwe Mushantahe Vincent Habonimana yashikirije icyumviro gihambaye gishireka cerekana k'abararo k'abarundi, aho avuga ko abanyapolitiki bafatiye abarundi amaboko imugongo. Duga ku ijambo hoko rw'iki kugira ngo abarundi ntibasubire kumva ko bamerewe gute?
Radio Ijwi rya Amerika mu kintu n'ikinyarwanda, iki kiganiro mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Nkuko rero twatangiye tubivuga, leta y'u Burundi ntabwo izajya mu mishyikirano yariteganijwe arusha ejo, kubera ko nk'uko umuvugizi wa leta y'u Burundi amaze kubisobanura Ijwi rya Amerika, umuvugizi ni Prosper Ntahorwamiye, leta ubu ngubu iri mu kigandaro cy'aba president Melchior Ndadaye na Ludovico Rwagasore. Ndabashimiye, murakarama.